Iri, Nizbide Amerik. Izwide Amerika ribanda anja kubashikizu igani yudhari jomu kilundi no mkinyarugwandi Washington DC mwiliwe neza nshuti mwese muduteza matwi mwilikume na Fideni Yongabo
na Thomas Kamili ndi mwiliwe neza
tukwekwe vatangaho imani hamagaye isaka abantu badashoboye gusa imani hamagara bijanye n'urwego n'ubushobozi bw'abantu barimo.
Uwo ni Yusta Kaitesi, icegera cy'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuyobozi mu Rwanda. Avuga ku ntego y'itegeko riraba amadini iko ryigwa mu nama nshingamateka muri byo iryo tegeko rizoba risaba harimwo ko abayobozi b'amadini bategerezwa n'imimburimburi kugira urupapuro rw'umutsindo wa kaminuza. Turavuga no kuyihimbazwa mu Burundi ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe abantu ku isi. No ku kibazo c'indimi abanyeshure bigishwamo kwizinga rya Nkombo mu Rwanda. Incamake y'amakuru yo hirya no hino tubashikiriza mu kanya. Ubushinwa bwerekanye ko bwaguye mu gahundu n'umunsi wa gatatu kubera ingingo ya Perezida wa Amerika Donald Trump yo gutegura amatagisi y'ibice 10% kubidandazwa ibihumbi n'ibihumbi vy'agaciro k'imiliyaridi amajana abiri z'amadolari bivuye mu Bushinwa.
Inama y'abakuru b'ibihugu n'abakuru ba guverinoma ba NATO umuryango w'ubutabarane bwa gisirikari Perezida Trump ati ubudage n'imbata y'Uburusiya.
Abanyazimbabwe ibihumbi n'ibihumbi bashigikiye abatavuga rumwe na leta mu gihugu biyamirije uno munsi ku wa gatatu kumugwa mukuru Harare iterabwoba rigirwa na leta.
RSF ntiyishimiye ko ministre Louise Mushikiwabo yayobora umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa ku isi.
Amakuru hirya no hino ku isi tuyaherekeye Amerika n'Ubushinwa, aho Ubushinwa bwerekanye ko bwaguye mu gahundu n'umunsi wa gatatu kubera ingingo ya leta ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yo gutegura amatagisi ku bice 10% kubidandazwa ibihumbi n'ibihumbi vy'agaciro k'imiliyaridi amajana abiri y'amadolari bivuye muri ico gihugu. Ingingo ya nyuma mu ntambara y'ubudandaji hagati y'ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi. Ubushikiranganji bujejwe ubudandaji mu gihugu c'Ubushinwa bwavuze ko ingingo ya President Trump atawo isabira ko ubwo bushikiranganji bukaba bwiyemeje kwishura kuri iyo ngingo. Ingingo nshasha ya Amerika yo gutangisha amatagisi kubidandazwa bivuye mu Bushinwa ikurikiye ingingo yo gufatira amatagisi kubidandazwa by'agaciro k'imiliyoni 50 y'amadolari bivuye mu Bushinwa. Leta ya President Trump ivuga ko yasavye n'ubwitonzi Ubushinwa guhagarika inyifato yabwo itabereye kubijanye n'ubudandaji no kugurura amasoko yabwo. Ngo yamara aho kwishura ku mpungenge za Amerika Ubushinwa bwatanguye kwishura mu gushira amatagisi kubidandazwa bivuye muri Amerika.
Umuryango mpuzamahanga uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru Reporters Sans Frontières RSF watangaje ko ufite impungenge ku bushake bw'u Rwanda bwo kuyobora umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie OIF. Mu itangazo RSF yashyize ahagaragara iravuga ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bikomeye mu rwego rwo guhutaza ibinyamakuru n'abanyamakuru. Ku rutonde rw'ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru rw'uyu mwaka w'ibihumbi 2018, RSF ishyira u Rwanda ku mwanya w'156 ku bihugu 180. RSF iti mu bihugu 58 bigize OIF, bitanu byonyine gusa nibyo birusha u Rwanda ubukana bwo guhutaza itangazamakuru. Iyo urebye ku rutonde rwa RSF usanga ibi bihugu bitanu ari u Burundi, Misiri, Laos, Djibouti na Vietnam. Itora ry'umunyamabanga mukuru wa OIF rizaba mu nama y'abakuru b'ibihugu n'abakuru ba guverinoma ba OIF izateranira i Yerevan, umurwa mukuru w'igihugu cya Armenia, mu kwezi kwa cumi gutaha. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo arahabwa amahirwe menshi nyuma yo kubona inkunga y'Ubufaransa n'Afurika Yunze Ubumwe. Azaba ahanganye n'umunyakanadakazi Michael Jean ucyuye igihe cy'imyaka 4 ariko ushaka indi manda ya kabiri. Minisitiri Mushikiwabo yatanze ku mugaragaro kandidatire ye uyu munsi iyantananarivo, yashyikirije impapuro za ngombwa umukuru w'igihugu cya Madagascar ariwe perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu bya OIF muri iki gihe.
Radijwi ya Amerika Washington DC muri Zimbabwe abantu 2000 bashigikiye batavuga rumwe na leta bagize imyerekano no musuko wa gatatu mu mabarabara y'umugwa mukuru Harare basaba ko amatora ategekanijwe kuba ku itariki 30 z'uko kwezi kwindwi arangwa n'ubwigenge kandi atabamwe ubusuma bafise impungenge ko habaye amahinyu mu gushiraho intonde z'abatora. Perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa yasubiriye Robert Mugabe mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze yatanze umuhango ko amatora arangwa n'ubwigenge atarimwo ubusuma kandi yizigiwe azoba. Yamara abatavuga rumwe na leta bavuga ko afise impungenge ko aya matora ashobora kubamwe ubusuma bamenyesheje ko badashobora kugira uruhara mu matora nkayo. Uno musi kwa gatatu abantu 2000 b'umugambwe utavuga rumwe na leta MDC bambaye impunzu z'amabara y'umugambwe bagize imyirakano aho bateye bagana icicaro c'umugwi w'igihugu jejwe amatora aho bashikirije urwandiko rwabo. Rutonde rw'abazotora rutegereza kwihwezwa neza n'indorerezi z'abanyamahanga zizorungikwa muri Zimbabwe kugira zibone ko amatora yo ku itariki 30 z'uku kwezi azoba yizigiwe.
Inama y'abakuru b'ibihugu n'abakuru ba guverinoma ba NATO umuryango w'ubutabarane bwa gisirikare b'ibihugu 29 yatangiriye uyu munsi i Buruseli mu Bubiligi ku makimbirane. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangiye yikoma Ubudage igihugu cya mbere gikize ku mugabane w'Uburayi avuga ko bwabaye imbata y'Uburusiya. Prezida Trump yavuze ati Ubudage bwohereza amadolari amamiliyari n'amamiliyari mu Burusiya buri mwaka bugura umwuka. Ubwo koko wavuga ngo ufatanije gute n'umuntu mu muryango umwe mutabarana kandi ahaha ingufu mu gihugu ashaka ko umukingira wowe ubwa ushaka ko ukimukingira. Umuyobozi wa Amerika ntashima umugambi w'igihugu gitanga ingufu cyo mu Burusiya w'ikigo gitanga ingufu cyo mu Burusiya cyitwa Gazprom umugambi wo kubaka uruhombo runini ruzajya rutanga umwuka mu kuvuga gaz iyo gaz rero izajya mu Budage mu myaka iri imbere ndetse no mu Burayi. Trump rero ntiyumva ukuntu Ubudage bushaka ko Amerika ibukingira n'ingufu zayo za gisirikari ariko bukagura umwuka mu gihugu butinya mu rwego rwa gisirikari ni ukuvuga Uburusiya. Ati ni ibintu NATO yari ikwiye kureba neza. Minisitiri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel akigera i Buruseli uyu munsi yatangaje ko nta kigihugu cye gikeneye ku Burusiya. Naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubudage Heiko Maas nawe uri Buruseli muri iriya nama ya NATO yabwiye abanyamakuru ko Abadage atari abanyururu b'Uburusiya nk'uko atari abanyururu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio ya Amerika Washington DC tugaruke mu karere ka Afrika abategetsi ba Leta ya Uganda bazosubira kwihweza amatagisi ku ikoreshwa ry'imbuga ngurukana mumenyi. Ibyo byatangajwe no musiko wa gatatu n'umushikiranganje wa mbere wa Uganda Ruhakana Rugunda inyuma y'imyerekano y'ukwiyamiriza iyo ngingo yasambuwe n'igipolisi akoreshejwe insoro z'ukuri n'imyuka ibabaza mu maso. Umushikiranganji wa mbere wa Uganda Ruhakana Rugunda yabwiye inama nshingamateka ko Perezida Yoweri Museveni yasavye ko haba ibindi biganiro ku matagisi ku ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi yarwanijwe cyane bikomeye. Rugunda yatangaje ko Leta iri kwihweza ibyerekeye ayo matagisi yisunze impungenge z'abanyagihugu. Integuro ihinyanyuwe y'itegeko ryerekeye amatagisi ku ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi izo harigwa ku itariki 19 z'uku kwezi kwindwi. Kuva mu ntango z'uku kwezi kwindwi imbuga ngurukana bumenyi nka WhatsApp, Facebook na Twitter hamwe n'izindi mbuga nka Tinder na Grindr zarazibiwe kiretse abashaka gukoresha izo mbuga barishe amatagisi y'agaciro k'amashiringa 200 ku munsi. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yarashigikiye iyo ngingo mu ndwi iheze yatangaje ko abanyagihugu batari bake batatanze amatagisi yabo nk'uko bitegerezwa ngo ntibotegerezwa guha amafaranga amasosiyete y'abanyamahanga bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi mu buryo ataco bwungura nko gutera inkuru gusa ngo mbere no kubesha kuri izo mbuga. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Mujye no ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA radio yacu mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Noneho rero tujye mu makuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda inteko ishinga amategeko yatangiye kwiga umushinga w'itegeko rigenga amadini. Simbatindiye mugenzi wacu asumuta kabo yaduhe inkuru irambuye.
Komisiyo ya politiki mu nteko ishinga amategeko nirimo gusuzuma itegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere. Mu ngingo nshya zagarutsweho cyane harimo igaragaza ibisabwa kugira ngo umuntu ahagararire umuryango imbere y'amategeko, birimo ko agomba kuba afite impamyabumenyi ya kaminuza mu by'iyobokamana cyangwa impamyabumenyi ya kaminuza, kiyongereyeho impamyabushobozi yemewe mu byerekeranye n'iyobokamana yatanzwe n'ishuri ryemewe. Iyi ngingo niyo yatinzweho cyane kuko ubusanzwe abantu bayoboraga amatorero bishingiye wasangaga hanini amashuri asabwa benshi ntayo bagira. Kuri Madamu Kayitesi Yusta, umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko amavugururwa yageze mu nzego za leta asaba abantu bose kuba barize, akwiye no kugera no ku bakozi b'amatorero.
Uzashinga itorero ryaba ari itorero rimwe rinini cyangwa ari itorero rifite amashami, azakora no mu bikorwa bye bya buri munsi igikorwa cyo kwigisha cyangwa cyubaka inyigisho abayoboke be mu nzego zitandukanye bazagira, uwo agomba kuba afite amashuri. Ngira ngo icyo nasobanura kindi nuko nk'uko byakozwe mu bakozi ba leta, nk'uko byakozwe mu nzego zitandukanye, kubaka ubushobozi byagiye bifata igihe. No kuraba rero itegeko riratanga igihe cy'imyaka ine. Ni ukuvuga uwabikoraga atariteguye ngo yige, afite igihe cy'imyaka ine cyo gushaka ibyo yiga bijyanye n'ubushobozi bwe akazinoza, noneho agashobora kujya kuri urwo rwego rwo kuyobora.
Umuntu kandi uzaba ushinzwe kuyobora itorero anasabwa kuba atarahamwe n'icyaha cya Jenoside n'icy'ingengabitekerezo yayo, icy'ivangura cyangwa cyo gukurura amacakubiri, no kuba atarakatiwe burundu igihano cy'iremezo cy'igifungo kingana cyangwa kirenze amezi atandatu. Iri tegeko rishobora kuzasiga benshi batakaje ubuyobozi bw'amatorero yabo, kuko usanga bamwe bemeza ko bashinze amatorero kubera umuhamagaro biyumvagamo ariko udafite aho uhuriye n'amashuri bize. Kayitesi avuga ko kugira umuhamagaro bidakuraho no kugira ubumenyi.
Umuhamagaro ntuvuga kudashobora. Isi turimo ni isi ubwenge bwabaye bwinshi, nabo twigisha nabo barabufite, kandi amadini menshi, amatorero menshi n'imyemerere mu by'ukuri uburyo bakora gushaka abayoboke. Ntabwo rero byaba bikwiye mu by'ukuri gushaka abayoboke mutari ku rwego bumva. Igitekerezo rero cyo kuvuga ngo ni umuhamagaro, ab'Imana yahamagaye, iyo usomye mu bitabo bitagatifu bahamagarwaga Imana ikanabashoboresha gukora uwo muhamagaro. Paul yarahamagawe, ntibitubuza kuba tuzi ko Paul yari umuhanga w'umunyamategeko. Reka rero twe kwifata nk'aho iyo Imana ihamagaye ishaka abantu badashoboye gusa. Imana ihamagara bijyanye n'urwego n'ubushobozi bw'abantu barimo.
Bamwe mu bafite amatorero mu Rwanda bemeza ko iri tegeko ntacyo ribatwaye, ariko bagasanga hari ibintu bimwe bikwiye kubanza gusuzumwa neza mbere yo guhita babishyira mu itegeko. Pasiteri Sengoga Joel, umuyobozi w'ihuriro ry'amatorero y'abavutse ubwa kabiri mu Rwanda, yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Ku bwanjye nakwifuza ko yaba irenzeho gake, kuko iyo lisanse imara imyaka ine, biba bisaba ngo uhite utangira binasiyuminga yuko utasibira nawe ngo utatsindwa n'ikizamini kuba ufite bije. So iyo wabaye nk'itandatu ujye kuganya numva byaba byiza, bigaha abantu umwanya wo kwitegura. Ibyo twahoze dusaba ni uko hanazirikanwa kwigisha mu iyobokamana ni umuhamagaro kurenza uko ari kompetanse yigwa. Igihe rero guhugurwa bidahari twasabaga ngo habe nibura, niba umuntu abaye umuyobozi w'itorero kumara imyaka, umwigisha ijambo ry'Imana kumara imyaka 10 cyangwa 20 yarabikoze neza, twe twasabaga ngo iyo experience nayo ishyirwe en consideration, yenda sabwe certificate.
Iri tegeko kandi rinateganya uburyo amatorero cyangwa amadini abona inkunga, bisaba ko inkunga yose y'amafaranga ihawe umuryango igomba kunyuzwa kuri konti y'uwo muryango. Iyo konti igomba kuba iri muri banki cyangwa ibigo by'imari byemewe mu Rwanda. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, insengero zigera ku 10,000 zarafunzwe mu gihugu hose zishinzwe gukorera mu kajagari, gusa hari izigenda zuzuza ibisabwa zikongera zigafungurirwa. Leta ikavuga ko itegeko rigamije kongera kugabanya akajagari kari gasigaye kagaragara mu matorero n'amadini mu Rwanda. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi, leta itangaza ko abanyagihugu baharugwa ku miliyoni 10,700,000 birenga muri uno mwaka w'2018. Ivyo vyashikirije kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abantu ku isi, arabasanga ico gitegiri giteye impungenge inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Komine Gatara imuraro kubigiko cy'u Burundi igizwe n'amazone atatu ubwo bwinshi bw'abantu ba muri yo komine buremezwa nawe mu ndongozi zayo ayimpa Polinaire.
Mu gihe Burundi bwifadikanije n'amakungu mu gihimbaza umunsi wahariwe abantu ku isi, aho mashyirahamwe yigenga bashikiriza kwigurirana ry'abantu mu Burundi riri ku murindi udasanzwe. Mu kiganiro ku bamenyeshamakuru, Faustin Ndikumana arongoye Parseme rikangurira Abarundi guhindura ingendo, yashikirije impungenge za kazoza hamwe atagihindutse.
Ntawe nakurundogura avuga yuko ibijanye n'igwirana ry'abantu mu Burundi biri kubiratera impungenge nyinshi. Ubu tugeze hafi ku 350 y'abantu ku kilometero, ni densité nini muri Afrika ku kilometero kwadrato. Hariho umurindi wo kwiyongera uri hafi gatatu ku ijana. Todo kurasandara population ni nini cyane. Todo fecondité ni ukuvuga moyenne y'abantu mu faso uri mu Burundi avyara ni bararenga hafi batandatu. Haravuka hafi abana barenga 1000 ku munsi. Tutavuze ko 45 ku ijana ari ugwaruka. Ivyo rero ni ibintu biteza kudutera impungenge.
Uwarongoye iryo shirahamwe rikangurira Abarundi guhindura ingendo afise akamatera leta, nuko yoshiraho politiki y'abanyagihugu, politiki de population mu Gifaransa. Atari uko Faustin Ndikumana akabona ko Abarundi atakazoza kari imbere yabo. Naho biri uko ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha abantu ku isi rishikiriza ko hari byinshi byakozwe mu Burundi kugira umuriri w'ugwirirana ry'abantu ugabanuke. Uhagarariye iryo shyirahamwe mu Burundi Richmond Tiemoko ashyira habona ingene ibintu byagiye biragenda.
Au Burundi, les résultats des différentes enquêtes démographiques et de santé prove que des progrès considérables.
Mu byukuri ubu ibiharuro by'abakenyezi bubatse bakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro byavuye ku bice 9% mu gihe bikomeje 87% bija kuri 42% muri 2010, mu nyuma bija kuri 29% muri 2016. Uwo munyafrika yepfo avuga ariko ko intambamyi zikiri nyinshi kugira iyo politiki yo kugabanya umurindi w'igurirana ry'abantu ishike kwihangira. Ariko rero aracariho ibikigoranye mu gukoresha ubwo buryo, kandi biri hejuru ntibinahinduka. Ivyo navyo biri ku bice 31% kuva mu 2010. Ivyo bisigura ko hari abakenyezi bifuza kudasama ari bo canke abagabo babo ntibakoresha uburyo ku mvo zitandukanye nk'izi. Ugutaronka neza ivyo bakoresha aho babikenereye, uburyo bwo gukoresha butangwa n'amavuriro nibuke, ugutinya ikibano, ukutavugana hagati y'ababyeyi n'abana, kwirondoka rijanye n'amagara meza, ukuvyakira nabi canke umwe mu bubatse adashaka gukoresha ubwo buryo. Bitekanijwe ko buri myaka 10 haba rusansuma rwerekana uko abantu bangana mu gihugu, ariko imyaka 12 irarangiye ubwo rusansuma rutabaye. Urongo ikigo Istebu kijejwe gutororokanya ivyo biharuro, Nicolas Ndayishimiye atangiye ituma atakiriko kirakorwa n'ibiharuro fata kibanza vy'abarundi muri uno mwaka wa 2018.
Mu Burundi twebwe dukoresheje bwa buhinga bwa none bumwe mu Gifaransa bavuga projection demographique, dusanga Abarundi muri uno mwaka w'ibihumbi 2018 tungana 11,172,000 na 3,222. Mu bisanzwe uko ubuhinga bubitegekanya, ibihugu bitegezwa kuza biragira rusansuma y'abanyagihugu buri myaka 10. Muhava mumbaza rero kubera iki ubu turi mu mwaka w'ibihumbi 2018 tukaba atarusansuma ikwirakogwa. Inyishu notanga kuri nuko mu bihugu bigize Afrika y'ubuseruko byagiye hamwe bikavuga yuko bizokorera rimwe na rimwe rusansuma y'abanyagihugu baba muri ivyo bihugu, hanyuma bica birumvikana umwaka iyo rusansuma izobera ko uwo mwaka na wakarubaru w'ibihumbi 2022.
Urusansuma rwabaye mu mwaka wa 2008 rwari rwerekanye ko Abarundi barenga ku 8,500,000 nk'uko ikigo Istebu kibishikiriza. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste, urakoze kandi utubabarire ko ibyuma byabanje kukuvangira, namwe nshuti zacu tubiseguyeho. Mu mashuri yo mu Rwanda ururimi rw'amahanga abana bigamo rubaru rwa kabiri ku Kinyarwanda, kukirwa changu mboho muntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda bisa naho ikinyarwanda nacyo ubwacyo ari urimirwa mahanga abana bahavuka bajya gutangira ishuri batakizi. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yasuye rimwe mu mashuri yo ku Nkombo.
Ni mu bwato mu kiyaga cya Kivu abaturi kumwe baraganira n'ubuzima bwabo bwa buri munsi nirwo rurimi kavukire rwabo bakoresha bya kugora gusobanukirwa ibyo bavuga baya ari ku nshuro ya mbere huye nabo. Kwisanga ahantu nk'aha bavuga ururimi mudashobora kumva habe na gato wakwibeshya ko wageze mu kindi gihugu kitari u Rwanda. Gusa ni mu Rwanda ku kirwa cya Nkombo rugwa hagati mu kiyaga cya Kivu. Iyi Nkombo ikaba ari umwe mu mirenge igize akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ururimi abo bavuga ni amashi abandi bakarwita igihavu nirwo rukoreshwa ku Nkombo. Mu miryango abana bavuka basanga ababyeyi babo ari rwo rurimi bavuga yewe nabo nirwo bigiraho kuvuga no mu buzima bwabo bwa buri munsi nirwo baganiramo hagati yabo. Byakugora kubona umwana uri munsi y'imyaka itandatu uvuga ikinyarwanda ku Nkombo kuko bose bakigira ku ishuri nk'uko biga indimi z'amahanga zikoreshwa mu burezi mu Rwanda. Bivuze ko kuri bo ikinyarwanda ari ururimi rwa kabiri nyuma y'amashi afatwa nk'ururimi rwabo kavukire. None kuba abana baba batazi ururimi fatiza amasomo atangirwamo ari rwo rw'ikinyarwanda cyane cyane kuba gitangira amashuri abanza imyigishirize yabo ntigorana. Bwana bavuge mbure Andre ni umwarimu ku kigo cy'amashuri kitiriwe Mutagatifu Yohani Shwa rimwe mu mashuri abarizwa ku kirwa cya Nkombo.
Bisaba kwitanga no kureba uburyo umuntu yafasha umwana koresheje icyo bita materiel didactique. Navuga ikintu nazanye nk'igishushanyo cyangwa nagikuye wenda nko mu rugo cyaba gifatika umuntu agakereka umwana yabivuga mu cyongereza akakitransforma mu kinyarwanda yewe ndetse no muri rwa rurimi rwiwe yakoreshaga cyane cyane mu rugo.
Mu gihe n'ubusanzwe umwuga w'uburezi usaba ubwitange bukomeye kuri aba bakurikirana abana bo mu myaka ibanza kukirwa cya Nkombo byo nakarusha aho bibaye ngombwa mu masomo ashyirwa mu buryo bw'uturirimbo kugira ngo abana bakururwe natwo bayakurikira. Ku Nkombo nubwo higisha abaturuka mu bindi bice by'u Rwanda kubigisha mu cyiciro kibanza ni ukuvuga kuva mu inshuke kugera mu mwaka wa gatatu w'abanza bagomba kuba bavuga ku Nkombo ku buryo bumva neza ikinyarwanda n'amashi kugira ngo bashobore gukurikirana aba bana. Abana bariko bibasaba kugenda buhoro buhoro mu myigishirize kugira ngo abana bakurikire neza amasomo.
Uko nakigisha umuntu wavukiye mu rurimi runaka avuka baruvuga siko nakigisha umwana wavutse afite urundi rurimi rundi. Ukuvuga ngo binsaba kugenda slowly slowly kugira ngo umwana azagire ute azabashe kumva cyakintu. Rero ni ukuvuga ngo umwana wo hakurya y'amazi kumwigisha ikinyarwanda ni ibintu byoroshye cyane ariko umwana winaha bigusaba niba hari ikintu wagombye kwigisha mu gihe cy'ukwezi ukabyigisha byibuze mu byumweru bibiri cyangwa se bitatu kugira ngo umugendere gahoro gahoro cya kintu abashe kugira ute ku kimentaininga.
Icyakora usanga nabwo bikomeza kugorana cyane cyane kuri aba bakiri mu myaka yo hasi mu mashuri abanza kuko nyuma yo kuva ku ishuri n'ubundi bakomeza kwivugira amashi hagati yabo no mu miryango bigatuma habaho kwibagirwa ibyo bize.
Umwana ava hano ku ishuri imbere yanjye ajya imbere y'ababyeyi ni rwa rurimi rw'iki rw'igihava ribukoresha. Izo mbogamizi zose mu gitondo arongera akaza nkongera ngasubira muri ya masomo nkongera ngakoresha trike zose zishoboka kugira ngo wa mwana abashe kwikora muri cya gihavu cyangwa se muri rwa rurimi materinere rw'iki rw'ababyeyi. Ako kuko bisa kose mu kuvuga ugasanga harimo iki haracyagarukamo cya kintu kikirimi kuko pronunciation yo kwivuga neza mu kinyarwanda bari ikintu kigoranye.
Bimwe mu byababarizi basaba birimo no kujya bahugurwa kenshi mu rwego rwo kubafasha gukurikirana neza ababana no kubafasha gutsinda cyane mu ishuri.
Kwigisha abana ameze nk'aba ngabise imbaraga nyinshi byaba byiza bagiye badugura.
Inzego zishinzwe uburezi muri Rusizi zivuga ko bene aya mahugurwa abateganijwe n'ubundi muri gahunda y'uburezi ariko uruhare runini rukaburwa mwarimu mu gufasha umwana bitewe n'ikibazo afite gishobora kubangamira imyigire ye. Hagenimana Jean Dudi ashinzwe uburezi mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Amahugurwa arateganijwe yahoraho nanubu barahugurwa ku buryo abarezi bazi neza uburyo bwo gufasha umunyeshuri buri wese ku giti cye bitewe n'ikibazo bigaragara ko afite gishobora kugira ingaruka.
N'ahantu hake mu Rwanda ushobora gusanga umwana avuka akarinda agera igihe cy'ishuri ataramenya ururimi rw'ikinyarwanda rwigishwamo. Icyakora ku nkombo ni ibisanzwe, kuko n'abakuze batigeze bagera mu ishuri usanga ikinyarwanda batakizi. Abagerageza muri bo usanga bacyumva ariko badashobora kukivuga. Imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi aha muri Rusizi igaragaza ko iki kirwa cya Nkombo gifite amashuri agera kuri atanu, arimo n'afite icyiciro cy'ayisumbuye. Aya akaba arimo na rimwe abana bigamo bacumbikiwe. Izo zigaragaza ko nubwo abana barinda bagera igihe cy'ishuri bataramenya ikinyarwanda, biturutse ku muhate w'abarezi kubagiye mu mashuri bitwara neza mu buryo bw'imitsindire. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika ku kirwa cya Nkombo mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika, igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu Burusiya mu kanya kangana urwara ruraba rwambikanye hagati ya Croatia n'Ubwongereza mu mukino wa kabiri, ari nawo wa nyuma w'icyiciro cy'icya kabiri, kimwe cya kabiri kirangiza. Utsinda rero azahura n'Ubufaransa mu mukino wa nyuma utanga igikombe ku cyumweru. Niko se Fideriwe, uyu mukino urawubona ute hagati ya Croatia n'Ubwongereza?
Umukino ni umukino utazova woroshe. Abongereza baravuga ko bafise icivugo uno mwaka cyo gutahana igikombe, avuga ngo haze igihe kirekire ngo imigwi yabo itavyifatamwo neza, ngo mugabo muri iki gihe barishimiye ko ngo bashaka gutahana igikombe, kuko tubibutse ko igikombe cyonyine batsindiye cy'isi yose hari mu mwaka w'1966. Croatia nayo si ekipe yoroshe, naho abongereza biyumvira ko kumbure kubera bagiye mu mapenalti inshuro zibiri mu nkino z'imbere y'urukino bagomba bahure nabo, bibaza ko abakinnyi ba Croatia bazaba barushe. Ariko n'abakinnyi bamenyereye amahiganwa kandi bakomakomeye bakina mu maclub akomeye, reka turabe rero ingene bigenda, ariko n'urukino rutazoba koroshe.
Hanyuma rero Croatia ariko yo ntabwira afata igikombe na rimwe,
nta na rimwe, aho yiswe ko yashitse kure, yashitse muri kimwe cya kane nimba ntihe, yashitse muri kimwe cya kabiri mu mwaka w'1998. Arafise umukinyi akomeye cyane icyo gihe rurangirana yitwa Devil Sucker.
Yego.
Basinze Buhorande mu kibanza cya gatatu icyo gihe. Naho niho bigeze gushika kure.
Hanyuma rero Croatia ndibwira ko ikomoka mu cyahoze ari Yugoslavia. Yugoslavia nayo yigeze gukomera, nduva Yugoslavia ariyo yigeze gutsinda Zaire ifite ngo 9.
Yego, ibintu byagutse.
Kera muri
74
na kane mu Budage.
Yugoslavia ikomeye ko ibyo bihugu byose byatandukanye byari bigize ubumwe.
Ibyo bitsindo 9 kubusa ni nabyo byanditse amateka mu gikombe cy'isi, nta yindi kipe irongera gutsinda.
Brazil niyo yahatswe gushika ngaho mu mwaka w'2014
n'Ubudage.
Ubudage
wihoma 7 kubusa. None se ubu ngubu rero utsinda azakina n'Ubufaransa. Ubufaransa buhagaze gute ugereranije Croatia, ugereranije n'Ubwongereza? Kuko muri abangabo baharavamo umwe rero bw'umuntu n'ugushyira ku munzani bombi.
Ushyira ku munzani bose. Ubufaransa ukuntu bukina, umumenyereza mukuru Didier Deschamps kuri we ashaka insinzi, ntashaka umukino uryoheye, n'afite abakinnyi bashobora gukina umukino uryoheye. Bavuga ati jewe nshaka resulta, nta bindi, ko nivyo abantu bazonyibukira ko. Abantu rero bumva badakunda style yiwe gukina, mugabo we siko abibona, aravuga ati jewe no kuronka insinzi nta bindi.
Ni nako byare bigenza babiri gibitera hejuru ngo abanye ngo abafaransa ngo ntabwo bakinnye, ngo ahubwo barazibiye gusa. Ariko umukinnyi w'ikirangirire Mbappe arababwira ati muravuga ngo ntabwo twakinnye, atari ko gengiye muri finale.
Nivyo nyene.
Yego,
insinzi ni
cyo kintu gikuru. Insinzi. Ariko nanone rero twongeyeho kandi na nigeze gusoma mu byo twakwita statistique, mbese igereranya mu mikino, bavuga yuko nubwo ababirigi bagiye mu birere bakavuga yuko ngo aribo bakinnye bonyine gusa umukino ubereye mwiza, ariko abafaransa buryo ngo nibo basatiriye cyane kubera ko nibo bagerageje gushota mu izamu inshuro nyinshi cyane 19
kurusha ababirigi. Amayira yose yari yazibiye,
bari bayazibiye. Abafaransa barayazibiye kandi ubu bakagenda bakanasatira.
Umukinyi nka Lukaku ataze gukreya uburyo bwo kwinjiza, yarabuze imipira,
yabuze imipira rwose. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nshuti zacu, rero amakuru twari twabateguriye nahangaha, ahumurije kuri mikro mwari muri kumwe
na Fidel Nyongabo
na Thomas Kamirindi hanyuma ku buhanga bw'ibyuma ari Fasil Gebeyehu turabashimiye cyane rero mukomeze mukubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama.